Ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, turi kuwa kabiri itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Nanje Edirwema ndabasuhuje kandi mbahikaze ku biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ikazne.
Senari maze gusuzuma ingingo yasanze ingingo ya 26 ivuga ko umukuru w'igihugu yitoza ibiringo bitarenga bibiri atorwa n'abanyagihugu. Senari gutanga kandi ingingo ya 22 nayo yavuga ibijyanye n'ikindi kiringo.
Uwo ni Ndagijimana Charles, umukuru wa Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi, avuga ku ngingo yafashwe na Sentare ayoboye. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu.
Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yasuye igihugu cya Somalia ku buryo butunguranye. Ni nabwo bwa mbere umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga asuye iki gihugu. Nk'uko tubikesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pam Dawkins ukurikirana urwo rugendo, Kerry ntiyigeze ava ku kibuga cy'indege cya Mogadishu, aho yamaze amasaha atatu mu biganiro na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud, minisitiri w'intebe n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Ibiganiro byabo byibanze ku butwererane mu by'umutekano, iterambere, banavuga no ku matora ateganyijwe umwaka utaha muri Somalia. Nubwo igihugu kimaze gutera intambwe ishimishije mu bijyanye n'umutekano, guverinoma ikomeje guhangana n'ibitero by'abiyahuzi b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab. Mu ijambo rye, Bwana Kerry yavuze ko afite icyizere cy'uko ubutaha nasura icyo gihugu azabasha gusura no gutembera mu murwa mukuru Mogadishu. Kerry kandi yanabonanye n'abagize sosiyete sivile, anashimira umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe uruhare wagize mu gufasha kugarura amahoro n'ituze muri Somalia. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ingabo z'uwo muryango zifatanyije n'igisirikare cya Somalia zimaze kwigarurira imijyi myinshi yari yaragizwe indiri ya Al-Shabab. Ubwo yari mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa mbere, Minisitiri Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje guhangayikishwa n'icyemezo cya Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi cyo kwemera kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Bwana Kerry yasabye ubutegetsi bw'u Burundi kubahiriza ibikubiye mu itegeko nshinga, maze ibyifuzo by'abaturage nabyo bikubahirizwa. Aho i Nairobi, Minisitiri Kerry yatangaje ko igihugu cye kizatanga inkunga ingana na miliyoni 45 z'amadolari azafasha ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi muri Kenya. Iyo nkunga izafasha kwita ku mpunzi zirenga 1,600 zahungiye muri icyo gihugu.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho abana ku isi UNICEF bimenyesha ko abakuru b'imigwi y'abagwanyi bo muri gihugu cya Republique Centrafrique bemeye kurekura abana bose bafise mu migwi yabo, bagahagarika ibikorwa byo kwinjiza abandi bana muri iyo migwi. Iyo ngingo ikomeye yari yitezwe kwemezwa mu nama y'umwumvikano hagati y'imigwi igize intambara muri Centrafrique yari imaze indwi yose ibera ku mugwa mukuru i Bangui. Iyo nama yahuje abategetsi ba leta, inama nshingamateka, imigambwe itandukanye, abakuru b'imigwi yabitwaje ibigwanisho n'abandi bayobozi b'imigwi itandukanye mu gihugu, mu ngingo yo kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrique kimaze imyaka irenga ibiri kiri mu ntambara. Ishyirahamwe UNICEF rigereranya ko abana bagiye kurekugwa bari barafashwe n'iyo migwi bagira ku bihumbi hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi icumi.
Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko ufite icyizere cy'uko igihugu cy'Ubugereki kizakomeza kwishyura imyenda kibereyemo ibihugu n'imiryango mpuzamahanga kandi kikanaguma muri uwo muryango. Ibi byavuzwe nyuma y'ibiganiro uyoboye ishami ry'ubukungu n'imari muri uwo muryango Pierre Moscovici yagiranye na Minisitiri w'imari w'Ubugereki Yanis Varoufakis i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Tariki ya 11 z'uku kwezi ni wo munsi ntarengwa Ubugereki bufite kuba bwishyuye ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI miliyari y'amadolari. Hagati aho, Minisitiri w'imari w'Ubudage yavuze ko afite impungenge ko Ubugereki buzabikora.
Turacari Buraya, ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abana ku isi Save the Children ritangaza ko ingenzi zishika kuri 40 zishobora kuba zibiye mu ibahari rya Mediterane ku munsi wa Mungu nyuma y'aho ubwato barimwe bugiriye ikibazo muri urwo ruzi batarashikira ikivuko cyo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Uwo mugwi w'abagira neza uvuga ko abarokotse bababwiye ko hapfuye abantu benshi cyane kandi ko nyuma y'aho abo bantu bakorokeye muri iyo bahari baciye bibira ubwo nyene. Iryo sanganya ribaye irya nyuma ribereye muri iyo bahari ya Mediterane aho uyu mwaka honyene hamaze kwibira abantu bashika 175,000 bariko baragerageza guhunga ubukene n'intambara biri muri Afrika no mu bihugu by'Abarabu barondera umutekano mu bihugu by'Iburaya. Aho abarokotse bashikiye ku kivuko cyo mu Butaliyani ahitwa Catania bavuga ko mu bapfuye harimwo abanyegana Abanyegambia, Senegal n'abo muri Côte d'Ivoire. Igisirikare cy'Abataliyano kigwanira mu mazi kumwe n'abapolisi bajeje gucungira umutekano ku kivuko mu Butaliyano bamenyesha ko bamaze gutabara abantu bashika ku 600,000 mu ndwi iheze n'abandi 652,000 bashitse kuri uno munsi wa kabiri. Amashyirahamwe y'abagira neza avuga ko benshi muri abo bariko barahungira Iburaya bafise uburenganzira kubera ibibazo bikomeye by'ingwano ziri mu bihugu byabo akarorero muri Siria no muri Eritrea.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Kuri email mushobora kandi no kudushikira kuri adresi yacu ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook naho turi kuri VOA Radio yacu, site ya internet nayo ni www.radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi uyu munsi urukiko rurindi itegeko nshinga rwemeje ko Perezida Pierre Nkurunziza itegeko nshinga rimwemerera kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Charles Ndagijimana, Perezida w'urwo rukiko. Ese uru rukiko rwahereye he rufata umwanzuro rwafashe Bwana Ndagijimana?
Urakoze cyane. Ubundi nkuko amateka bivuga sentare ntisigura ingingo zayo batamaze n'asirengaza gutegura ingingo z'urubanza rwubakiye kuko urwo rubanza nyine bwabwo ruba rufite rusiguye rufite imbo sigura igituma nyine bashe kuri urwo rubanza. Ariko icyo nshobora kubabwira ni uko nyine sentare yasabwe gusoma gutanga insiguro iha ingingo ya 196 n'ingingo ya 222 z'ibwiriza shingiro. Sentare imaze gusuzuma izo ngingo yasanze iyo ngingo ya 196 ivuga ko umukuru w'igihugu yitoza ibiringo bitarenga bibiri atorwa n'abanyagihugu. Sentare iza gusanga kandi ingingo ya 222 nayo yavuga ibijyanye n'ikindi kiringo bitandukanye n'ibyo biringo bivugwa mu ngingo ya 196 nayo ivuga ko yatowe atowe n'inama nshingamateka iri kumwe n'inama nshingamateka zikoranye mu byo bita kongere. Sentare yasanze ibyo biringo bidashobora gusa kiringo kivugwa mu ngingo ya 222 ari kiringo cyihariye ikiringo cyisa kidasanzwe kidashobora kwitiranywa n'ibiringo bivugwa mu ngingo ya 196.
Aho ikibazo kiri abantu baheraho cyane ni ibijyanye n'amasezerano ya Arusha. Murebye ayo masezerano mukareba nibyo itegeko nshinga ivuga mwebwe mubona akwiriye kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu?
Ibyo nibyo nibyo twari ko turiga urwo rubanza. Twaragarutse ku mategeko ya ibwiriza shingiro abakoze ibwiriza shingiro bifashishije kugira ngo bashobore gukora iryo bwiriza shingiro. Muri ayo rero haza ubwa mbere amasezerano ya Arusha. Turabye amasezerano ya Arusha muri urwo rubanza turavuga yuko twasanze amasezerano ya Arusha uko avuga yatanga ibiringo bibiri bitarengwa. Ariko tugiye kuraba uwabanditse ibwiriza shingiro ntibanditse neza ibyo masezerano arusha ntibabiyeho neza ngo bashyire mu bigize shingiro babishyizemo mu kubyimura ntibabyimuye neza bituma haza ingingo y'amajyatunakabiri hajyamo igifungu bituma hacaboneka ko harimo ibindi ikindi kiringo umukuru w'igihugu atwara kidasa n'icyo bategekanije mu ngingo ya 26. Nubwo rero ko n'amasezerano arusha twarayarabye kandi no muri urwo rubanza abantu barusobanurirana yuko twavuze ko amasezerano y'arusha mu by'ukuri atanga ibiringo bibiri nubwo kwibwiza shingiro ryatanze ibiringo bifashe byose dusanga ari bitatu bibiri byo muri mu ngingo ya 26 n'ikiringo kidasanzwe cyihariye cyo mu ngingo y'amajyatunakabiri.
Nyakubahwa Perezida, icyemezo cyanyu mugitanze umunsi umwe Vice Perezida w'urwo rukiko muyoboye Bwana Silveri ni Magaritwe atangaje ko habayeho kotsa igitutu kw'abacamanza kugira ngo bafate icyemezo kibone cyangwa se kibereye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD. Ibyo mwabivugaho iki?
Nukuri natwe ni ibintu byatutangaje cyane kuko twabyumvise bivuye ku radio y'Abafaransa RFI yuko mugenzi wacu ari Vice Perezida yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko yaba yahunze abamutera ubwoba. Mwiki dutangaza twebwe nuko tuzi ko mu gihe cya sentare iri mu mwiherero, umwiherero bera mu ibanga kandi tukaba twiherereye nawe turi kumwe, nivuga ko twari mu ibanga nta muntu yashobora kumenya icyo yavuze cyangwa uri yavuze. Twumva rero ingene abantu bahavuye bakajya kumubwira ko iterabwoba ingene bamenye koko aho ahagaze kuri ibyo bireba n'ikiringo gushobora kumutera ubwoba kuko abacamanza iyo bari nk'uko amateka abivuga iyo muri komora cy'urubanza muriherera mukumvikana hari igihe mushobora kumvikana mukabyumvikana ko mwese iyo bishyitse naho ntimwumvikane ko mwese ababaye bake bacaba bakurikira icyemezo cyafashwe na benshi.
Wewe ntaterabwoba bagushyizeho?
Nta muntu wigeze angira kwiterabwoba kandi n'abacamanza bagenzi banje ku munsi naguma ndabahamagara ndababaza uko bamerewe ndabaza ko atangorane bafise nta ngorane bambwira bafise uretse ko imbere nuko dutangura kujya kwiga icyo kibazo uwo kigera cyanjye yari yambwiye ko afise ubwoba arambwira ko afise ubwoba ndabitsa no na hamwe muri karitsiye arambwira ko yahimutse nibwo ko twatangiye kujya kwiga iyo dosiye aza yarimutse naho yahoraba ubwo bwoba rero numva ko ari ubwoba yatewe n'abantu njyana ubwoba wenyine yari asanganywe kuko n'imbere y'uko badushikiriza urwo rubanza yarambwira ati ndafite ubwoba nifuza kurubanza rutoza ngaha.
Urakoze cyane Edi Gwema kuri icyo kiganiro mugiranye na Perezida Ndagijimana Charles Murantunga hayoboye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi. Bamwe baribaza bati mbega bakiriye bate iyo ngingo mu Burundi? Twumve Tabita Mukamusoni.
Kugase ntane yubahiriza ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze gutogwa n'abanyagihugu rimwe gusa ahandi yari yatowe n'abashingamateka. Naho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ariko yemereye Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza abavuga ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza bo ngo iyo ngingo nta gaciro ifise. Tasiano Siwomana avugira urunani rw'abigenga amizero y'abarundi kandi n'umuhinga mu by'amategeko.
Uravye ibwirizwa shingiro ngene ribivuga hanyuma sentare ikomeye nk'irya ikubaho kikavuga ko ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza bitahonyanga ibwirizwa shingiro. Jewe ka umuntu yize amategeko kandi yakoze mu rwego rw'ubutungane byamaramaje ntibyadutangaje kuko twari tumaze iminsi tubivuga ariko nk'uko nabivuze ka umuntu yize amategeko yakoze no muri urwo rwego biraduteje isoni kuko abo vyumva bogira bati abize amategeko mwese mushobora gukora binyabe gukora bijya bakoze murumva birateye isoni.
Leta y'u Burundi yo isaba abateguye imyerekano guhagarika imyerekano kugira irekure abamaze gufatirwa muri iyo myerekano. Prosper Bazombanza ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Pour créer un climat d'apaisement, le gouvernement est disposé à relâcher.
Kugira icyuka kibe cyiza, leta y'u Burundi iriteguriye kurekura abafatiwe mu myerekano mu gihe borahira ko batazosubira mu ibarabara. Muri iyo nzira nyine imitahe yo guhagarika bamwe n'abandi yasohotse yoca isubizwa inyuma, hamwe bo biraba bo kwemera gukurikiza amategeko bakarindira amatohoza y'umugwi washinzwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika. Ikindi nacyo ibiganiro n'amaradiyo byaratanguye kubwira yumvikane ingene yoza aratanga makuru adakora ku mutekano w'igihugu inyuma yaho amaradio yugawe azoca yugururwa leta irategetse ko imyerekano ihagarara mu gihugu cyose
la loi est impérative et rien n'est négociable en dehors de la loi
ku ruhande rw'abateguye imyerekano ngo ni barota bahagarika imyerekano kuko ngo baharanira ubwigenge bw'umunyagihugu wari we wese Eme Magera avugira FNL yigenga itwagwa na Gatongwasa
Oya twa turabandanya kubera ivyo batuvyiteze kuko nta gishasha kirimo nta gishasha kirimo kuko twaza ubwo butungane bwo Burundi kuko butigenga nimba tuko tuja mu byerekano kugira ngo dushobore kuronka ubwigenge mu gihugu dushobore kuronka ubucamanza nyabwo dushobore kugushira twizane noneho Burundi ushobore kugira izina mu makungu Burundi ushobore gutwagwa neza icyo gituma rero twe tuzobandanya ahubwo twongereze imurego twongereze ingufu kugira ngo Burundi bashobore kuva kwizima
nayo mu runani rw'amashyirahamwe adarana inyungu za politique force bo basaba abarundi kwitabira nyabuna imyerekano ku bwinshi iyo ngingo ya senare yubahiriza ibwirizwa shingiro isohotse inyuma yaho icegera c'urongo yo senare Sylvain Nimagaritse ahungiye igihugu kuri uyu wa mbere akaja mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko ari kwagirwa ko iterabwoba ngo yemeze ko ikindi kiringo cha Pierre Nkurunziza kidateye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi Amukamenya ko abarundi bagera ku 700 ari bo bari mu buhungiro mu gihugu cha Kongo muri Kivu ya Majepfo nayo 225 niyo bamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko ishira hamwe muza makungu gita impunzi HCR Rivdemeza ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kuzetabita mukamusoni tukivuga ku ngingo yafashwe na sentare ijejwe kubariza ibwizwa shingiro mu Burundi leta y'u Burundi irasaba abanyagihugu kubariza ibyashikirijwe nayo ivyo bivugwa na Wirinyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
icambere coco muradiko atari umukuru w'igihugu yituye yo sentare yubahiriza ibwizwa shingiro n'abakemuza amateka bagera ku 14 bituye iyo sentare bari bayisaze yuko iyo barabira neza kuko rana ko hari abantu bafashe inzira y'amabarabara bakagira bati bariko biyamiriza ikiringo guca umukuru w'igihugu ko yosura kwitoza rero iyo sentare yishuye ikishuro igira iti twebwe tuyihuriye ibwirizwa shingiro tubona umukuru w'igihugu ahari akakintu na kimwe cyo mubuza kwitoza mu matora akurikira kugira uko tuvyakira neza kuko nta ona ko hari maze igihe hari impari izo mpari byo nkibaza yuko bigiye kuhava
iyo ngingo hari ikintu mubibaza izo hindura kuvyerekeye cyane cyane abantu batari bake biyamiriza ico kindi kiringo
icambere cyo shurategereza kugira icyo ihinduye kinini ukunde nabantu babona ibintu hano muri kino gihugu cyacu cyo Burundi baba barundi cyanke abanyamahanga abari mu ibarabara nabo murazi yuko mu bisanzwe bagiye mu ibarabara bidafiye bidahuye n'amategeko tukibaza rero yuko abantu bokumva kamo bategwa n'abana bari yuko igihugu cy'u Burundi gifite amategeko akigenga yuko abarundi bose bategerezwa kuyubahiriza ibyo rero nkibaza yuko nabo nyine bumva kandi batahura kuko nabo n'abantu basesangura n'abantu bakurikirana ibya politiki y'u Burundi bategerezwa rero kubahiriza amategeko y'igihugu
hariho abategetsi batari bake bari masezerano ya Arusha eka bagiye muri ibiganiro byo kurondera amahoro ingingo zafatiwaho ari nazo zoba zarashimikiwe ko mu ibwirizwa shingiro abo bategetsi bavuga ko uko musoma mwebwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha atari ko bobo babisoma ugo ruhushane ruva kuki
muri politiki niko vyama si mu Burundi gusa ni ku isi yose mu bihugu byose hama hariho sentare igizwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iyo habaye rero impari cyane cyane mu kungena abantu batahura ibwirizwa shingiro iyo sentare niyo iciheza igatatura ayo matati iyo itatuye matati rero haba ukucanye kuriya abegwa n'ibyo bibazo bategeza guca bemera ingingo ifashwe n'iyo sentare rero abo bagira bati twebwe uko tubisoma siko bari babisoma n'inzira ya demokarasi abantu ntibategeza kwiyumvira kumwe izo mpari za politiki zizokwamaho
imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko abagize iyo sentare abari muri iyo sentare ijejwe ibwirizwa shingiro n'abantu bashobora kuba bagamburuka leta iri ku butegetsi eka na vice perezida w'iyo sentare akaba yarahunze agahungira mu Rwanda ivyo ntibishobora gutuma abandi batavuga umwe na leta batemera ingingo yafashwe niyo sentare
muri kino gihugu cyane cyane muri kino gihe harakwiriye harakwiragiye ibijanye n'urukurukuru hari gihe abantu bikora ku rukurukuru mu gutere rw'abantu cyangwa abandi nabo batikije mu kiza bagashobora gushikiriza ibyumvu byabo bicishije mu nzira itagenewe nimba hariho icyegera cy'uwongoye iyo sentare yoba yatangaje ibice nk'ibiriya mu burenganzira bwe kuko turi mu gihugu cya demokarasi mugabo kugira ati hariho abo muri leta bamuteye ubwoba ibyo ni ibintu bigoye kumenya kuko kuri twebwe tugira tuti ibyo ntibikwiye kuhaba ntibikwiye kubaho mu gihugu kigiwe n'amategeko kandi sinibaza yuko nko bariho umuntu gushika ubu yogira ati ariko arategwa ubwoba kugira ngo afate ingingo cyangwa iriya abari muri iyo sentare n'abagabo bicuze n'ijambo bategerezwa gukora icyo amategeko abarekuriye kandi badakebaguzwa bagashyira ijambo aho riri batarinze gutamikwa ijambo murumva rero yuko nimba yaravuze ko uburenganzira bwiwe mugabo na binyine n'umuntu umuntu wabitohoza akaraba yuko byaba bishingiye ku kuri kuko muri kino gihe harakwiragira inkuru usanga zidatohojwe neza n'abandi n'abacikika mu kwiza mu kumenyesha abantu abarundi amakungu ibintu usanga bigoye n'ukwemeza
urakoze cyane Frederic Nkundikije na mu kiganiro ugiranye na Willy Nyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi urakoze abariko baratwumva mwibuke tubibutse yuko radio ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri radio ishuti ya bose 88 n'ibice bitatu mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2.
Mu gihe havugwa ikibazo cy'abarundi bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ubu umubare ukabugeze kuri hafi 25,000 hari n'abandi ngo batangiye gutaha Eric Bagirubusa yasuye zimwe mu nkambi z'impunzi ziri mu karere ka Gashora Eric Bagirubusa atugezaho inkuru irambuye
Amakuru y'itahuka ryabo barundi bari barahungiye mu Rwanda wo muri komini Busori mu ntara ya Kirundo. Byinshi kuri bo twabibwiwe n'abarundi bagenzi babo kuko bahunguka ngo bakunze kugenda ikigoruba ku mupaka w'u Burundi ku kiyaga cyacyoho ha ku munzenze. Neza neza gutera intambwe imwe birahagije ukaburi Burundi. Aha hafatwa nk'iyi busa mu kumigenderanire y'abanyagihugu ku mpande zombi twahahuriye n'abarundi batigeze bahunga. Yararondora amazina ya bamwe mu baturanyi be bamaze gusubira mu byabo.
Abahungutse kamwe ndabazi. Hari uwo bita Cyumbati bamwita Karola ariko uwundi n'uwo bita Dangeri abo bose barahungutse none munsi ho yazanye parike sore yiwe yari yahungishije twara mu Rwanda Cyumbati nawe n'abana n'umugore bose baraje n'amatungo yiwe yari yajyanye hariya ikintu asigaye kuzana n'inka ziri kwa nyirabukwe abandi bo mu mudugudu harimo uwo bita Ntware abo bose baraje Ninabeshi bamwe ntanazi mazina bose baje.
Baba abanyarwanda ndetse n'abarundi bahuriza kukuba bahunguka bava mu Rwanda basubira i Burundi, benshi muri bo ngo bari bacumbitse mu miryango mu Rwanda. Aba barundi batuye muri site ya Marembo ya komine Busoni.
Abatagiye mu makambi bo baguma bagaruka. Twirwa na mukabare tugatanga saa 2 saa moya. Ntudutadusezerana ati sawa sawa mwataha mu rugo iwundi
hari abeshi nimba bari mu nkambi batari mu nkambi ntabyo ntabyonze gusa nuko baza bikoreye ama matera yabo intebe nibyo bajye bajyana kandi ndazi ko n'ubu n'ubwo subira inyuma murahura
nibyo dushobokiye gukomezaho muri Marembo wo bivuga ko bahunguka batuye ariko n'umupolisi wari ku burinzi ku ruhande rw'u Burundi yahamije ayo makuru nyuma y'umwanya muto duhindukiye twahuye n'umusore w'umurundi ari kwigara apakiye matera ataravuye kugura mu isoko mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi matera yari mu Rwanda kubera umwe mu bavandimwe be waboneje agatahuka mu Burundi yadusubiriyemo impamvu uwo muvandimwe yasobanuriye umuryango wabo yamuteye guhunguka
impamvu yatubwiye yahungutse yatubwiye ati hariya yari habaye hamagize akaguma abona abantu nyine akaguma yumva mu Burundi tanduru cavuga ati je mpisemo gutaha kuko numve ta migwano iri kirakurikira tunda tashe nyine ndindire habandi barindi hama ntihagire ikiba nzoheza ngaruke mu bandi subire mu hungiro mpungi
duhi isura yaho mutuye aho mutuye bari guhunguka ari benshi
aho dutuye hanimwe ariko baraza bake bake mu masite nyine baguma baza nejo prezida ari karabaha gafashanyo nyina mu marembo
yabahaye umuduki duki wenda
yabahaye umuceri ibiro 10 yongera bahana ibiro 5 vyiharaje
ubwo umutekano meze ute mu marembo
umutekano meze neza muri make gusa nibintu tuguma twumva ku makuru vy'ibihuha hanyene ngo umutekano ni muke mu gihugu mugara twese ngino komine yacu ndibaza nta kibazo gihana.
Abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika batigeze bahunga bavuze ko bagenzi babo muri komine Busoni bahunze kubera ibihuha bitagize icyo bishingiyeho kuko ngo umutekano wabari wose. Imigenderanire y'abarundi n'abanyarwanda haba no mu bikorwa byo kwiteza imbere ngo ntambakemwa kuri uyu mupaka. Bwana Jean-Claude Karemera ni umunyarwanda yaragiye mu yamata muri komine Busoni umurimo amazeho imyaka 7.
Ndakamisha nkaza nkagenda aho ngiye muri amata nkabuganiza amata ntamara kuyabuganiza nkongera nkagaranzuka nkitahira. Nta wumvugisha nta urangirwa
abari gutahuka bageze he harabo mwari mufite ba hano hakurya bafasha umwanzuro barataha
bamwe barataha abandi ntibataha ni ibintu utamenye uko bimeze ugira uko ugahura n'abantu bahunga abari kwaza abandi bagataha nabo.
Ubuyobozi bw'ibanze mu murenge wa Kamabuye bukurikiranira hafi abinjira n'abasohoka hafi y'u Rwanda n'u Burundi bwemera ko hari abarundi bari bahungiye mu miryango mu Rwanda batangiye gufata iya mbere bagatahuka bakaba ngo biganjemo abanyeshuri badashaka gusigara inyuma mu masomo n'abarimu batifuza guheba akazi. Bwana Frem Katia ashinzwe kubarura impunzi zinjira n'izisohoka ku mudugudu wa Muyingi hafi y'u Rwanda n'u Burundi. Iby'impunzi z'abarundi mu Rwanda birasa n'ibiteye urujijo haba ku baturage bombi n'ababikurikiranira hafi byareberwa mu ndorerwamo y'uko kunyuranamo kw'abahunguka n'abakomeje guhunga
ingobe tanisha khotomo
nko mu murenge wa Kamabuye bakirirwa imodoka yari irimo itwara abandi mu nkambi ya Gashora barimo n'abakoraga umwuga w'ubuvuzi muri komine ya Ngozi mu Burundi. Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika Kamabuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko uburubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubandeza urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubashikirize ibice bikuru vya bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Yedi
Ministri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yasuye igihugu cya Somalia ku buryo butunguranye. Ni nabwo bwa mbere umuministri w'Ububanyi n'Amahanga asuye iki gihugu. Nkuko tubikesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pam Dawkins ukurikirana urwo rugendo, Kerry ntiyigeze ava ku kibuga cy'indege cya Mogadishu.
Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijeje kwitaho abana ku isi UNICEF bimenyesha ko abakuru b'imigwi y'abagwanyi bo mu gihugu cya Centrafrique bemeye kurekura abana bose bafise mu migwi yabo bagahagarika igikorwa cyo kwinjiza abandi muri iyo migwi. Iyo ngingo ikomeye cyane yari yitezwe kwemezwa mu nama y'umwumvikano hagati y'imigwi igize intambara muri Centrafrique yari imaze indwi yose ibera i Bangui.
Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko ufite icyizere cy'uko igihugu cy'Ubugereki kizakomeza kwishyura imyenda kibereyemo ibihugu n'imiryango mpuzamahanga kandi kanaguma muri uwo muryango.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, hano ni naho duhereje ibiganiro vyacu byo kuri uno mugoroba. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalali Masiye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka
nanje Edirwema, nkaba mbashimiye kuba mwaduteze amatwi. Twongere duhure ejo mu gitondo guhera saa 11:30 hagataho. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.